Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uyu munsi turi kwa kabiri tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2014. Hano muri studio ya 5 I Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Sinumva rero ukuntu umuntu yabafunze ahantu hatagerwa arara ku mapingwa.
Uwo ni Gloria Kaitesi umufasha wa Lieutenant Yoweri Mutabazi ufungiye mu Rwanda aregwa ibyaha by'iterabwoba. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza Thomas.
Ediwe waramutse neza nawe. Nchuti muteza matwi ijwi rya Amerika namwe mwabonye Imana ikingura. Duhere muri Nigeria aho umubare mushya w'abaturage bishwe mu ijoro ryo kwa gatandatu rishyira ejo bundi ku cyumweru wabaye 106 ni senateri Alindume waraye abitangarije ijwi rya Amerika. Senateri Alindume akomoka mu ntara ya Borno mu majyaruguru ya Nigeria aho iryo shyano ryabereye. Amakuru ya mbere yavugaga ko aba baturage bishwe ari abakristu, nyamara abaturage b'umudugudu ubwicanyi bwabereyemo bavuga ko hatuye abayisilamu benshi kurusha abakristu. Bavuga rero ko abenshi mu baturage bishwe bashobora kuba ari abayisilamu. Kugeza ubu nta wuriyitirira icyo gitero ariko leta iratunga agatoki umutwe w'intagondwa za kiisilamu wa Boko Haram. Mu cyumweru gishize Boko Haram yari yarishe abandi baturage 39 mu gitero gisa n'icyo ku cyumweru rero muri iyo ntara ya Borno. Nanone inyeshyamba za Siriya zibumbiye mu mutwe witwa Armée Syrienne Libre baraye bashyizeho umugaba mushya w'ingabo zabo yitwa Abdul Ila al-Bashir afite ipeti rya General de Brigade asimbuye General Salim Idris uregwa ko yananiwe kuyobora imirwano uko bikwiye bigaragarira mu birindiro byinshi by'inyeshyamba byatakajwe muri aya mezi ashize muri Siriya. Armée Libre Syrienne ishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaraye ageze mu mujyi wa Abu Dhabi umurwa mukuru w'igihugu cya Emirat Arab Uni aho agomba kugirana inama n'abayobozi b'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu ku bibazo bitandukanye birimo n'icyo cy'intambara yo muri Siriya. Ejo kuwa gatatu John Kerry azaba ari I Paris mu Bufaransa aho agomba guhurira na perezida wa Palestina Mahmoud Abbas. Bazaganira ku kibazo cy'imishyikirano y'amahoro hagati ya Palestina na Israeli. Imishyikirano yasubukuwe mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize nyuma y'imyaka 3 yari imaze yarahagaze. Mu kwezi gushize John Kerry yahaye impande zombi inyandiko ikubiyemo umushinga wa gahunda y'imishyikirano ariko kugeza ubu nta ntambwe baratera. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu we azaba ari hano I Washington ku itariki ya 3 mu kwezi gutaha kugira ngo aganire na President Obama kuri icyo kibazo cy'imishyikirano y'amahoro na Palestina ndetse n'ikibazo cya Irani. Israeli ho rivuga ko Irani iri hafi gukora intwaro kirimbuzi bomba atomic yo kwihanagura rero Israeli ku ikarita y'isi. Iri ni ijwi rya Amerika. Muri Pakistani leta yaraye ihagaritse imishyikirano y'amahoro n'abatalibani. Abatalibani bamaze gutangaza ko bahotoye abasirikari 23 ba leta bari bamaze imyaka 4 barataye muri yombi. Bavuga ko babishe byo kwishyura leta nayo yaba yariciye muri gereza zayo abasirikari b'abatalibani bari bafunze. Minisitiri w'intebe Nawaz Sharif yamaganiye kure ubwicanyi bw'abatalibani naho umuvugizi w'inzego z'umutekano za Pakistani yemeza ko ibirego by'abatalibani ari ibinyoma byambaye ubusa ahubwo ngo ni uburyo bwo gushaka kumvikanisha ko ubwicanyi bwabo bufite ishingiro. Muri iyo mishyikirano leta ya Pakistani irimo iragerageza guhagarika intambara imaze imyaka iyogoza amajyaruguru yayo hagati y'ingabo zayo n'iz'abatalibani igihe imishyikirano ishobora gusubukurirwa ntikiratangazwa. Hagati aho abantu bafite imbunda bataramenyekana n'ubu barayibivuganye umugabo witwa Abdul Rakeb Takiri wari ministri ushinzwe ibibazo by'impunzi muri leta y'abatalibani yo muri Afghanistani yiciwe mu mujyi wa Peshawar mu majyaruguru ya Pakistani. Muri iyi minsi uwo mugabo Abdul Rakeb Takiri yari mu ishami ry'abatalibani rishaka ibiganiro by'amahoro n'ubwiyunge na leta ya Afghanistani. Muri aya mezi ashize abandi bayobozi b'abatalibani bo hejuru barishwe mu mujyi wa Quetta mu majyepfo ya Pakistani. Abatalibani bavuga ko bicwa n'inzego z'iperereza za Afghanistani arizo nazo zikavuga ko ahubwo ko abo bantu bicwa baziza amacakubiri yibereye mu batalibani ubwabo. Naho mu mikino Olympique y'itumba yo y'Isochi mu Burusiya, leta zunze ubumwe za Amerika yaraye itsindiye undi mudari wa zahabu, ariko Ubudage nibwo bukiri ku isonga mu midari ya zahabu n'imidari umunani, bukurikirwa n'ibihugu bitandatu bifite imidari itanu ya zahabu buri gihugu. Muri ibyo bihugu rero harimo leta zunze ubumwe za Amerika na Belarusiya, Uburusiya, Ubuswisi, Norvege n'Ubuholandi. Ndabashimiye, turongera mu kanya mu nshamake.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Thomas Kamirindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ku mugoroba w'ejo yahinduye abagize guverinoma ye nyuma y'ibibazo bimaze iminsi bihari hagati ya leta n'ishyaka Iprona, byatumye bamwe mu bayoboke ba Iprona basezera muri guverinoma. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezidansi y'icyo gihugu, Perezida Nkurunziza yashyizeho abaminisitiri batanu bashya, batatu bakomoka mu ishyaka Iprona, umwe wo mu ishyaka Frodebu Nyakuri n'undi wo mu ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni adufitiye inkuru kuri izo mpinduka.
Muri abashikiranganji batanu, batatu bava mu mugambi Iprona, bakaba bagiye gusubirira bamwe batatu bava mu mugambi Iprona baheruka gutanga imihoho babisabwe n'umushingamateka Karoli Nditije arongoye umugambi Iprona utemewe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Edouard Nduwimana. Abo nabo ni Dieudonne Giteruzi yahora akora mu biro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu agiye kurongora ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine, akaba agiye gusubirira Jean Claude Ndihokubwayo yaheruka gutanga imihoho. Undi ni Tafise Nkezabahizi ava mu mugambi Iprona nyene agiye kurongora ubushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru, akaba asubiriye Leocadine Hazi yaheruka gutanga imihoho. Umushikiranganji wa gatatu ava mu mugambi Iprona ni Marie Nizigimana agiye kurongora ubushikiranganji bw'ubudandaji, akaba asubiriye Victoire Ndikumana yaheruka gutanga imihoho nawe nyene. Abandi bashikiranganji bashasha bashyizwe muri leta, umwe ni Ernest Mberamieto ava mu mugambi Frodebu Nyakuri agiye kurongora ubushikiranganji bw'intwaro bibereye, asubiriye Isangenda Kumana ava muri uwo mugambi nyene. Umushikiranganji mushasha agira gatanu ni Engineer Virginie Chiza aturuka mu mugambi CNDD-FDD, asubiriye Deo Rurimanu akaba agiye kurongora ubushikiranganji bw'ibikorwa bya leta. Mukamenya ko abo bashikiranganji bivugwa ko barungitswe n'umugambi Iprona bagenywe inyuma y'aho umugambi Iprona urongowe na Karindi Tije hamwe na Evariste Ngayimenda umenyesheje ko waguye muri leta kuva aho bashiriyeho icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Abadombanza, bavuga ko batazi iyo yazananye. Inama nkuru y'uwo mugambi ikaba kuri uyu w'Imana yari yakoranye ikifata ingingo yo guhagarika ikiringo cy'amezi atandatu Dieudonne Giteruzi yagenywe mu kibanza cy'umushikiranganji n'iterambere ry'amakomine no gukura mu mugambwe burundu Iprona. Konsiliya Nibigira arongoye umugambwe Iprona wemewe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Umushinga nawe Gaston Sindimwo hamwe n'umushingamateka Bonaventure niyo yangana, abo bose bakaba bari mu ishami rya Iprona ryemewe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Tabita Mukamusoni, nshuti mu duteze amatwi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwa Facebook kuri VOA Radio yacu. Umufasha wa Lieutenant Yoweri Mutabazi ukurikiranwe ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda aratangaza ko atewe impungenge n'icyemezo cy'urukiko rwa gisirikare gisubika iburanisha rya Lieutenant Mutabazi igihe cy'amezi atatu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi, umufasha wa Lieutenant Mutabazi Madame Gloria Kaitesi yavuze ko ahangayikishijwe n'uburyo umugabo we afunzwe.
Jewe rwabanze kugabibonye byanere impungenge cyane binera kugira ubwoba kuko ubundi amakuru ye twemenye ruko yagiye mu rubanza. Noneho mbonye ukuntu urubanza warusubitse rushyize mu mezi atatu yose adasohoka atanasurwa, nonge ngira impungenge ziteye ubwoba. Ndibaza se Imana yanjye noneho uhari ahantu agiye ko atajya asohoka akabarara ku mapingo akaba ananayirirwaho, noneho tuzongera kumenya amakuru ye bigenze gute. Noneho ndebye n'uko noneho anasa nabonye asigaye asa nk'umuntu mbese usigaranye amagufa yonyine. Ndibaza ni se Imana yanjye noneho umwanzuro wamufatiye kuteye ubwoba bine ubwoba cyane cyane bitewe n'ukuntu nabonye ukuntu bani baranigaragambije cyane basohoka mu rukiko bafungwa bavuga bati n'ubundi ahantu ngo dutwaye ni nk'urupfu n'urundi nimushaka kumbwiriza aha. Ejo bundi nagiranye ikiganiro na RFI ndivuga umuvugizi w'ingabo arangira aravuga ngo ahantu bafunze neza. Sinumva rero ukuntu umuntu yaba afungiwe ahantu hatagerwa arara ku mapingwa akanayirirwaho, sinumva ukuntu yaba afunzwe neza nta n'umuntu n'umwe umugira ibyo babyita kato.
Ishyaka PS Mberakuri mu itangazo ryasohoye rivuga ko ritewe impungenge n'ubuzima bwa Lieutenant Yoweri Mutabazi nabo bareganwa ko mu gihe cyose bagifunzwe bazahuzwa mu mapingu, ko uburyo urubanza rwabo rukomeza gusubikwa igihe kirekire iryo subikwa ngo rigamije kubaheza mu munyururu ngo bikaba byanabaviramo ibibazo by'ubuzima. Mwe murabivugaho iki?
Nge ni rwose n'ubudamu we nago byanejeje kuko hari prison, hari prison abafungwa bafungirwamo sinumva impamvu batazibashyiramo. Hari prison y'abasirikare ku Murindi hariho hafungiwe umukuru wanjye yitwa Diana Gasengayire, hariho hari murumuna we witwa Jackson Karemera, hariho hari se wabo Mutamba. Ndibaza impamvu batabafungira hari abandi bari nje bikanira ubwoba.
Abo se bararebwa ibyaha bimwe?
Abo bahuje bafatanyije ngo ibyaha bo bafungiye ku Murindi. Ese ni ukubera iki babafungira hari ahantu bakababuza n'abantu gusurwa kandi abandi bo ku Murindi bo barasurwa? Rero ndibaza Leta y'u Rwanda kugira ngo isobanure impamvu abantu bafungiye mu kato kandi urubanza rutararangira. Sio birantangaza cyane.
None se uravuga ko amakuru mwayahabwaga n'umwunganira ubu hari amakuru ye mumenya? Mumenya uko yifashe, mumenya uko amerewe?
Ubu ngubu nta muntu n'umwe uzi amakuru ye. Amakuru ye iyo yagiye mu rubanza yo ndayamenya kuko aba hari abajya mu rukiko abavandimwe bakambwira uko bimeze. Ariko muri aka kanya nta makuru ye na gake tuzi.
Nta muntu wo mu muryango ubasha kumusura?
Nta muntu wo mu muryango we n'umwe umusura. Nta muntu n'umwe umusura kuko nta n'ubwo twifuza ko nabo bamusura, ahubwo nibareke bano bakimanira Light Watch cyangwa Red Cross nabo bamusure. Ariko nabo ntabwo bari bamugeraho kuko mu Rwanda ni ikibazo gikomeye ujya gusura umuntu bikavayo ari ibibazo. Kuko tujya tubyumva imbera kuri ibibazo bahura nabyo. Ariko njyewe nasabaga kugira ngo Red Cross ni umuryango utabara abantu bafunzwe n'uyu muryango usura abantu bari prison bagerageze babagereho bamenye ukuntu bamerewe.
None
gufungwa afungiye ibyaha nta kibazo ntacyo bidutwaye ariko ntasurwe.
None se ubu bizagenda gute ko umva n'umwavoka we yabivuyemo ari nabo bahaga amakuru ubwo murateganya iki?
Nta kintu twateganya uretse Leta y'u Rwanda yo niyo igomba kubifatira umwanzuro kuko n'ubundi nibo babafite nibo babafunze nibo bazi uko babayeho nibo bazi uko barayeho. Ariko nkatwe nk'umuryango we ntabwo bitunezeza kuko ntabwo bararangiza kubukorera ngo wenda bazabaha akato.
None ni iki mwasaba Leta?
Ikintu twasaba Leta ni uko bafungirwa ahantu hagerwa n'abandi, nicyo twasaba gusa. Nta kindi ntabwo tubasaba ngo bafungwe ariko bakurwa hari ahantu bafungiye ngo ni muri military police Kanombe, abatware aho bafungirwa ahandi ku Murindi nk'uko n'abagenzi babo bafatanyije ibyaha kuko ariho bari. Urabona bamutwaye mu kwezi kwa cumi tariki 25 ureba amezi ahageze arara ku makaro, arara hasi ku makaro
nizi saa ubwo urumva ubwo nabaga ubuzima kuko ugera aho uryamye ahantu hakonje nk'hariya ugera ku kaba paraise
yewe ndabashimiye cyane rero madame Gloria Kayitesi kuri ikiganiro tugiranye murakoze cyane
murakoze nawe
arakoze Eugenia Mukankusi kubw'icyo kiganiro iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imaze kwemeza itegeko ryongera igihe gisabwa kugira ngo imfungwa zakatiwe n'urukiko rwashyiriho Sierra Leone zibe zafungurwa iyo bigaragaye ko zitwaye neza iryo tegeko rigena ko imfungwa izagire kurwa ari uko irangije bibiri bya gatatu by'igihano iyo yitwaye neza umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri Kigali adufitiye inkuru irambuye
Iri tegeko rigizwe n'ingingo eshatu gusa ryemejwe n'abadepite 56 mu badepite 58 bari bitabiriye inteko yo kuri uwa mbere iri tegeko ryari ryakuruye impaka hagati y'ibihugu byombi aho Sierra Leone yanze igitekerezo cy'u Rwanda cy'uko wakoze icyaha yafungurwa by'agateganyo arangije kimwe cya kane cy'igifungo igihano Sierra Leone yo yasangaga cyabari gito cyane maze isaba ko nibura yabamaze bibiri bya gatatu by'igifungo iri tegeko ritigeze riteza impaka mu nteko ishinga amategeko ko ntabadepite bigeze bagira icyo bari vugaho kinini ryari ryasinywe umwaka ushize itegeko rishya rikavuga ko nibura wakoze icyaha ashobora gufungurwa maze bibiri bya gatatu by'igihano yakurikije kandi amabwiriza yahawe n'urukiko ari nabyo byemejwe mu itegeko rivuguruye kuri ubu imfungwa 8 zo muri Sierra Leone zamaze kugezwa mu Rwanda muri gereza ya Mpanga kuharangiriza ibihano izihari zahawe ibihano biri hagati y'imyaka 25 na 55 izi mfungwa zikaba zigira ibyo zigenerwa by'umwihariko bahabwa amafaranga bafasha kuvugana n'imiryango yabo abagore babo bayemerewe kubasura aho bafungiye muri gereza aho bafungiye kandi bafite ibikoresho by'ibanze nka za televiziyo bahabwa uburyo bwo kwivuza ku buryo bivuriza ku bitaro byitiriwe umwami Faisal bakagenerwa n'amafunguro yihariye iyi gereza ibarirwa ku rwego mpuzamahanga na nayo ifungiyemo bamwe mu banyapolitiki batavuganwe na leta y'u Rwanda iyi gereza inakomeje kwakira imfungwa zoherejwe n'ibihugu mpuzamahanga Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika Ikigali
Arakoze Asumta Kaboyi shuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Ubu noneho tugeze muri wa mwanya turebera hamwe ibyanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi turabigezweho na Fidel Niyongabo
Ubwigenge bwo gutangaza makuru ni kimwe mu bibazo bivugwa muri iyi minsi cyane cyane bivuye kuri raporo ya misoka uko umwaka utashe ku rugero rw'ubwigenge bw'abajejwe igikorwa cyo gutangaza makuru iherutse gusohogwa n'ishyirahamwe riharanira ubwigenge bw'abajejwe igikorwa cyo gutangaza makuru Reporters Sans Frontières yasohotse mu ndwi iheze Kumbure nicyo gituma ikinyamakuru The Washington Post cyahisemwo iki gihe kuvuga ku buryo bushasha bukoreshwa mu kugeramira igikorwa cy'abamenyesha makuru mu gihe gishasha cyo gutangaza amakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa internet no kuvuga ibitero bigigwa ku bibuga bya internet bikoreshwa nabo bamenyesha makuru Mu rwandiko rwo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umumenyesha makuru Craig Timberg asigura kugene vyorohera amareta y'ibihugu atari gusa mu bihugu biteye imbere yamara no mu bihugu biri mu nzira y'amajambere nka Ethiopia kugira ibitero ku bibuga vya internet vy'abagwanya ubutegetsi bari mu mahanga mu kugura ubuhinga abantu bashobora kuronka mu buryo bworoshe bita spyware mu rurimi rw'icongereza mu yandi majambo ni uburyo butuma umuntu ashobora kuronka amakuru avuye muri ordinateur y'uwundi muntu canke kugiramira ibikorwa vy'uwo muntu mu gutuma ordinateur yiwe ireka gukora canke kubuza umuntu kurangura imirimo yiwe kuri ordinateur ikinyamakuru The Washington Post gisigura uko gena ibitero nk'ivyo byageramiye ibikorwa by'abamenyesha makuru bigenga babanya Ethiopia baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umumenyesha makuru Craig Timberg avuga ko leta y'igihugu cya Ethiopia yakoresheje ubuhinga busuma urusaku ubwigeze kuba bukoreshwa gusa n'ibiro bikomeye bisuma urusaku nk'ibiro bijejwe umutekano mu gihugu muri Amerika National Security Agency muri iki gihe amareta yose yo ku isi akaba ashobora kuronga ubwo buryo urwandiko rwa Craig Timberg ruvuga ko ubuhinga bwakoreshejwe mu bitero ku bibuga vya internet vy'abanyamakuru b'abanya Ethiopia bigenga busa n'ubwavuye muri societe yo mu gihugu c'Ubutaliyano Hacking Team. Muri iki gihe leta y'igihugu ca Ethiopia yarahakanye ko yagize igitero cyari cyo cyose ku bibuga bya internet bikoreshwa n'abamenyesha makuru b'abanya Ethiopia bakorera muri Amerika. Kubera twavuze kuri raporo ya misohoka uko mwaka utashe ku rugero rw'ubwigenge bw'abajejwe igikorwa cyo gutangaza makuru yashizwe habona mu ndwi iheze, abantu bashobora kuba bifuza kumenya kwitohoza ryakozwe muri uyu mwaka ryashize igihugu cya Ethiopia ubugira 137 ku bihugu 179 byatohojwe. Uburundi buza mu kibanza c'132, Urwanda mu kibanza c'161 mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika ziza mu kibanza ca 48, ikibanza catumye haba impari mu bakurikirana ivyerekeye gutangaza makuru ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Igihugu ca Finland caje mu kibanza ca mbere mu bihugu vyubahiriza ubwigenge bwo gutangaza makuru, mu gihe Eritrea yaje mu kibanza ca nyuma c'179. Muri kumwumviriza ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibibera muri Afrika ibinyamakuru vya muri leta zunze ubumwe za Amerika bibandanya gukurikirana birimwo kandi amakuru kubibera mu gihugu ca Centrafrique n'uruhagarara n'ubwicanyi bibera mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria vyahitanye ubuzima bw'abantu batari bake mu mpera zindwi turangije. Iyi ni inkuru yemirije kuvugwa na matora mu gihugu ca Afrika y'Epfo azoba ku itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu. Mu gihe ayo matora azoba baye mu gihe urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane, abakozi batanezewe kandi hari ivyagirizo vya ruswa mu mugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo. John Campbell yahoze aserukira leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe yafasha akaruhuko ko mu zabukuru ku kibuga ciwe ca internet Africa in Transition, avuga ko ayo matora azoba baye aya mbere kuva Nelson Mandela yitavye Imana mu kwezi kw'12. Mu rwandiko rwiwe rwo ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri, Campbell avuga ko idasa n'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo African National Congress uzotsindwa mu matora yo mu kwezi kwa gatanu, yamara kugabanuka bikomeye kw'abashigikiye uwo mugambwe bishobora gutuma haba ihinduka mu buyobozi bwa politiki. Campbell avuga ko hamwe ibibanza mu nama nshingamateka vy'umugambwe ANC vyogabanuka mu kuja munsi y'ibice 60%, ngo muri icyo gihe hazoshobora kuba ingingo yo guhindura President Jacob Zuma mu mabanga y'umuyobozi w'umugambwe ANC. Ngo yamara biragoye kwiyumvira ko umugambwe ANC uzotakaza ibibanza byinshi ufise mu nama nshingamateka. Gushika ubu umugambwe ANC wagumye ushigikiwe bikomeye n'abirabure aribo benshi muri Afrika y'Epfo, mu gihe umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta The Democratic Alliance ushigikiwe cyane n'abazungu. John Campbell amenyesha ko gutora bifatiye kuwo musangi ibara ry'urukoba bizobandanya kugira uruhara rukomeye ku kugena abantu bazotora. Ngo yamara hamwe hovuka umugambwe wita cyane ku bibazo biraje ishinga abanyagihugu, umugambwe Democratic Alliance ukabandanya gukomera ngo mu matora ya mu mwaka w'2019 abantu bashobora kwitandukanya n'ivyerekeye gutora abayobozi bifatiye kubo basangiye ibara ry'urukoba gusa bagashimikira kurushiriza ku bibazo bihari. Campbell avuga ko ivyo vyokomeza kurushiriza demokrasi muri Afrika y'Epfo.
Arakoze Fidel Niyongabo wadusomeye bimwe mu byanditswe mu binyamakuru byo muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri Afrika muri iki cyumweru gishize. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika.
Abantu batari bake barasigiye ubuzima mu ntambara iherutse kuba, abandi bihumbi n'ibihumbi ntibarashobora gusubira mu ngo zabo. Ariko ibikorwa bigirwa n'abantu bamwe bamwe nk'umupfasoni Fatimata Ture ni icyitegererezo giha abanyemari akizero kuri kazoza. Mu gihe intara yo mu buraruko yari yafashwe n'abitwaje ibigwanisho, yaragwanyije ubwicanyi n'ayandi mabi ashingiwe ku bitsina, yongera aritaho abahuye n'ingorane zo gufatwa ku nguvu, arananegura icese abagize ayo mabi. Abandi banyemari nabo barerekanye kamere n'imico yabo nyakuri mu buryo bagize uko bashoboye kose kugira bateshe umugwi w'abitwaje ibigwanisho wa Ansar al-Din konona inyubako z'ivyibutso bakoresheje amashoka. abandi bantu b'intwari bafashije guhungisha inzandiko zikomeye zishika ku 300,000 bazikura mu nyubakwa zarimwo mu gisagara cha Timbuktu kugira ntizononwe. Muri kahise igihugu cha Mali ni kimwe mu bihugu byahoze bigizwe n'ukwishira n'ukwizana mu rwego rw'ubumenyesha makuru, ariko ivyo bikaba byarahindutse nyuma ya kudeta yabaye mu mwaka wa 2012 aho bamenyesha makuru batari bake batyojwe bagafungwa ataco bagirizwa. Ubu haragezaho ibinyamakuru bikora akazi kavyo mu mutekano n'umwidegemvyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko societe civile ifise igikorwa gikomeye cyane mu bikorwa byo kunywanyisha abanyagihugu muri Mali. Muri ivyo bikorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaze gukorana n'amashyirahamwe ashika kuri 80 agize societe civile mu ntumbero yo gufasha abakiri bato kumenya ubuhinga mu bikorwa by'umwumvikano no gusubiza hamwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaze kandi gufasha mu buhinga bwo kurungika amakuru n'ibiganiro biharanira amahoro ku maradiyo n'amateleviziyo ikoranye n'abategetsi b'intara zishika ku 500. Imico y'abanyemali ni imico yo kwihanganirana. Ambassador Power akavuga ati: "Abanyagihugu banyu bazwi kuba bubahana kandi kazoza kanyu kazova kwishaka nakigoro muzogira mu gukorera hamwe." Ambassador Power akavuga kandi ati: "Leta yanje iriteguriye gufasha mu buryo bwose ishoboye, ati kandi ndafise icizero cuko muzotera imbere."
Iryo ryari jambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muduteza amatwi, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, reka Thomas Kamirindi atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Edi ndagushimiye. Muri Nigeria, umubare mushya w'abaturage bishwe mu ntara ya Borno mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ejo bundi ku cyumweru n'106 abishwe baravanze n'abakristu n'abayisilamu. Inyeshyamba za Siriya zibumbiye mu mutwe witwa Armée Syrienne Libre baraye bashyizeho umugaba mushya w'ingabo zabo, General de Brigade Abdul Hila Ab al-Bashir asimbuye General Salim Idris uregwa ko yananiwe kuyobora imirwano uko bikwiye bigaragazwa n'ibirindiro byinshi by'inyeshyamba zatakaje muri aya mezi ashize muri Siriya. Armée Syrienne Libre ishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ejo kuwa gatatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry azahurira i Paris mu Bufaransa na Perezida Mahmoud Abbas wa Palestine. Bazaganira ku kibazo cy'imishyikirano y'amahoro hagati ya Palestine na Israeli. Nawo Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu azaba ari hano i Washington ku itariki ya gatatu mu kwezi gutaha kugira ngo nawe aganire na President Obama kuri icyo kibazo. Imishyikirano yasubukuwe mu mwaka ushize mu kwezi kwa karindwi, ariko kugeza ubu ntacyo irageraho. Muri Pakistani, leta yarayihagaritse imishyikirano y'amahoro n'abatalibani. Abatalibani bamaze gutangaza ko bahotoye abasirikari 23 ba leta bari bamaze imyaka 4 barataye muri yombi. Hagati abantu bafite imbunda bataramenyekana baraye bishe umwe mu bayobozi bakomeye b'abatalibani warushyigikiye imishyikirano y'amahoro na Afghanistan. Ndabashimiye umunsi mwiza.
Shuti twari kumwe, ibiganiro byacu naha bihumurije kubadukurikira kuri Shortwave. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwayagejejweho na Thomas Kamirind, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Tubararike ko mu kanya guhera isaa 12 kubadukurikira kuri FM mu Rwanda muza gukurikira ikiganiro muri Isanga, aho mugenzi wacu Etienne Karekezi n'abatumirwa be baganira ku mikorere ya Association Modeste et Innocent, ishyira hamwe riharanira guteza imbere ubuntu. Hagataho bifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.